Martí y Radio Isguel de América. Radio Isguel de América y Vujiri, Washington DC, Mutinya Rwanda, no Mutirundi, Murwanda Mutkungira, Kuria FM, Janakana, Nibicha Vitatu, Nahoma Burundi, Turikumirongo Migufi, Shortwave, Kurimetra, Truminichenda, na Makumyabiri Nebjiri, Kurimikro, Murikume, na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi intambara hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za M23 zigaruriye umujyi muto wa Kitagoma ku mupaka wa Uganda.
Amakuru avugira hitwa Rutezo n'Ikarambi yamaze amasaha abiri ari kuvuga ubu nibwo gahoshoroye rero ariko nta muntu n'umwe uri za Kitagoma zuzu.
Uyu ni umwe mu baturage ba Kongo wahungiye muri Uganda avuga uko umujyi wafashwe. Mu Rwanda ho imvura ivanze n'umuyaga yaguye yangiza imyaka isenya n'amazu arimo y'abaturage nakorerwamo n'inzego z'ubutegetsi.
Yangiritse harimo cyane cyane ibyumba by'amashuri bigera ku 11 byakakambutse bikangirika, hakaba inzu z'abaturage zisaga 130 zagurutse ibitenge, tukagira amapoto y'amashanyarazi yagiye yitura hasi kubera umuyaga, tukagira n'imyaka y'abaturage.
Philippe Habinshuti ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ubutabazi. Naho mu Burundi, abanyenganda barasaba igihugu cyabo kwinjira mu isoko rusange rihuza ibihugu bya Afrika. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Diane Nini Nahazwi.
Amakuru yacu reka tuyahere mu yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zirajwe ishingana ikibazo cy'umutekano, zivuga ko atako wifashe mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ambassadeur Robert Wood arabigisa tacha politike mu serukizi bwa Amerika mu ishami mpuzamakungu ONU. Yabwiye ibihugu bigize akanama k'umutekano muri iryo shamwe ko imirwi igwanira muri Congo irimo M23 kodeko n'iyindi ibandanya kwica abanyagihugu. Ijambo yashikirije akanama ka ONU kajeje umutekano kwa gatatu w'inondwi. Ambassadeur Robert Wood yahamagariye ibihugu yemeza ko bishigikira iyo migwi kugarukirizaho, vy'umwihariko yadomye urutoke ku Rwanda. Yemeza ko igisirikare cago RDF mu mfunyafunyo gishigikira abarwanyi ba M23. Umutegetsi yemeza ko kuva uno mwaka utangura imigwi igwanira ku butaka bwa Congo imaze kwica abasivile b'inzirakarengane barenga 2000. U Rwanda ntaco ruravuga ku majambo ya Ambassadeur Robert Wood, gusa inshuro zose habonetse ivyagirije bisusa nk'ibi vyaba ibitangwa na Congo canke ibindi bihugurwa vyamirira kure. Ambassadeur Robert Wood kindi yavuze nuko Amerika ihangayikishijwe n'imyerekano yabiyamiriza ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Congo. MONUSCO mu mpfunyafunyo yasavye ashimitse abategetsi ba Congo gukora ibishoboka izo ngabo ari zikinjura bikazokorwa buke buke hakurikijwe amategeko n'ibihe vy'umutekano Congo irimwo. Muri Tanzania naho abategetsi b'ico gihugu batanguye gutanga amazi mu gisagara c'ubutunzi Dar es Salaam. Ibikorwa vyaraye bitanguye bigamije guhangana n'ikena ry'amazi ryatewe n'igabanuka ryari mu ruzi Ruvu. Amazi akoreshwa mu gisagara ca Dar es Salaam n'imicungararo yacu ahanini ava muri urwo ruzi rutera rwuma. Amazi yo mu ruzi Ruvu ruriko ruruma yavuye ku mamiliyoni y'amaritiro 466 ku munsi aja ku mamiliyoni 300 y'amaritiro. Abajejwe vy'amazi muri Tanzania bakemeza ko Dar es Salaam yonyene ikoresha mamiliyoni y'amaritiro 500 ku munsi. Igisata kijeje gutanga amazi muri Tanzania Dawasa mu mfunyafunyo caburiye aba mu gisagara ca Dar es Salaam kibabwira ko bagiye kumara amasaha 28 atanima babona mu mazu yabo n'amarobine yabo. Ico gisata tumvikanisha ko kunzwi kunzwi kizoza kiravuga ryari amazi aboneka na ryari ataboneka bivanye n'uko azoja ariyongera mu ruzi Ruvu. Ntibigeze batanga isango ryari bibaza iki kibazo kizokemuka. Abahinga mu byo kugendereza ibirere berekana ko ubugaragwa n'ikena y'imvura bigiye kwibasira Tanzania n'ibihugu bibanye ivyayo vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Turaguma ku mugabane wa Afrika ariko butwerekeza muri Afrika yepfo ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika yepfo bugabisha ko mu mpera zino ndwi turimwo habihevye bashora gutera quartier yitwa Sandton iri mu gisagara ca Johannesburg. President wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa yashavuriye ambasade ya Amerika muri Afrika yepfo ayagiriza gutera ubwoba abanyagihugu ku bwa President Ramaphosa ntivyari ngombwa ko ubuserukizi bwa Amerika bugabisha imbere yo kuvugana na leta naho biruko yavuze ko leta yiwe iri kwikurikiranira na hagufi ano makuru yatanzwe na ambasade ya Amerika quartier Sandton. Amerika yemeza ko ishobora guterwa mu mpera zino ndwi mu ntara ye yitwa Gauteng irangurirwamo ibikorwa byinshi by'ubudandaji kabamwo abanyamafaranga benshi irimwo amaduka menshi azimvye harimo na mpuzamakungu iri mu za mbere zitunze ku mugabane wa Afrika kuva mu myaka ya za 90 itazirwa akarwa k'ubutunzi bwa Afrika. Ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika yepfo na Doni Dogyabo bwibaza bashobora kugaba ico gitero uko kizogabwa n'ibibanza gishobora kugabwamo bwatanze bwahanuye ariko abakozi babwo kwirinda kuja muri iyo quartier buvuga ko ishobora guterwa ejo kwa gatandatu ijo rya Amerika muri Afrika yepfo igatangaza ko imwe mu mirimo n'amanama yarikorera muri iyo quartier vyasibijwe gihutihuti. Ijo rya Amerika turabandanya n'amakuru yijya nino ku isi tubafitiye kuri uno muhingamo. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Myanmar igabisha amakungu ko adahinduye ingene ariko ahangana n'abasirikare batembagaje ubutegetsi hazokwaduka akaga karenze akari muri ico gihugu. Mu kiganiro cihariye Tom Andrews yahaye ijo rya Amerika yagize ati ibikorwa by'amakungu muri Myanmar birimo akajagari nta murongo bigira ngenderwa ko vyuzuyemwo ugusamara kwinshi. Ibikorwa uwo mutegetsi aturutunenge birimo ibihano amakungu yafatiye Myanmar. Mu kiganiro n'ijo rya Amerika Tom Andrews yemeje ko kuva abasirikare batembagaza ubutegetsi mu 2021 muri Myanmar abaharugwa mu bihumbi bamaze kwicwa urw'agashinyaguro abandi barapfungwa mu bishwe yemeje ko harimwo abana babanje kuburizwa igufa. Yagize ati ubugizi bwa nabi n'ubunyamwaswa bw'abasirikare baramutswa Myanmar ntibigira izina. Mu Rusiya naho president w'ico gihugu Vladimir Putin yagiriza ibihugu vyo mu burengero kwifatira mu gahanga no kuganza isi yose. Mu ijambo yarayashikirije amakungu yagabishije ko imyaka 10 iri imbere izoba mibi cane gusumba yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose. Muri iryo jambo ry'amaze umwanya muremure Putin yavuze ko ibihugu bitunze bisomborokanya kandi ko igihaba bucavyo co gushaka kwigarurira isi ataho kizogera. Yagize mu jambo yiwe ati abanyagihugu bo kwisi barambiwe nino ngendo y'ibihugu vyo mu burengero biriko vyatsa uwo bitazokota umukino wabo ucafuye huzotuma haseseka amaraso menshi. Yavuze kandi ko ibihugu vyo mu burengero bidomeka akariro mu ntambara ya Ukraine bigasomborotsa intambara muri Taiwan na kajagari bidasize inyuma uguhungabanya isoko ry'amasoko ntanganguvu biciye mu gusambagura imiringo ticishwamo gaze ku mugabane wa Buraya no gutuma ibiribwa bikena ku isi yose. Ibiro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House navyo vyavuze ko atagishasha amajambo y'ivyagirije vya Putin vyongera bimenyesha ko Amerika ititeze guhindura politike yayo irimwo iyo gufasha Ukraine mu rugamba irimwo n'Uburusiya.
Diane nini nahazwe urakoze kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kumva ibiganiro byacu munyuze kuri interneti kuri www.eshatu radio yacu voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mubiyaga bigari amakuru tuyahereye muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo aho intambara ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 ikomeje. Inyeshyamba zirasatira umujyi wa Rucuru ku rundi ruhande zimaze gufata umujyi muto wa Kitagoma ku mupaka wa Uganda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi. Amakuru y'ifatwa ry'uwo mujyi yatangiye kumenyekana ryari?
Amakuru makuru yuko umupaka wafashwe atangiye kumenyekana kare muri iki gitondo, ariko aho bwagiye kwirira ejo nimugoroba hari amakuru yuko inyeshamba za M23 zari zirimo zusatira zigeze ahantu bita Karambi. Karambi utwo duke n'uduce nyine duhereranye no mupaka wa Kitagoma turi mu mu karere cyangwa muri groupe ya Busanza, aho ni muri territoire ya Rucuro. Ubwo rero kuba izo nyeshamba ko zakomeje gusatira umupaka nimugoroba, imirwano isa nk'ihoshe bumaze kwira. Ariko amakuru dufite nuko mu gicuku abakozi ba leta ya Congo bakora mu mupaka kuri Gasutamo n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bahunze nijoro, hanyuma bukeye mu gitondo n'abaturage babonye urusaku rw'imbunda rwiyongeye nabo batangira guhunga. Aho tuvugira ubu ngubu amakuru ufite nuko abantu bose bahungiye ku ruhande rwa Uganda, nawo hari isoko ryitwa ku mupaka Usanza ya Uganda, abantu bose bahunze nimwo bari, ndetse n'abakozi ba leta ya Congo bose bari abahungiye aho ngaho muri Uganda ku ruhande rwa Uganda.
Umuji wa Kitagoma ni muji ki ufite kamaroki ku baturage baho unganiki?
Mu byukuri urabona nkuko tuzi imipaka ya hano muri Afurika iteye. Kitagoma ni umujyi uri ku mupaka wa Congo na Uganda mu karere kitwa Busanza. Ubwo Busanza rero ikaba yambukiranya umupaka, hari Busanza ya Uganda na Busanza ya Congo nkuko bimeze hari ibunagana. Ku mpande zombi rero hari imijyi mito mito kandi irimo amasoko, abantu ba Congo na Uganda basanzwe bagenderana bambuka bagira isoko buri munsi hakurya no hakuno. Ubwo bivuze ko iryo soko ubu ngubu ntabwo ryabaye, kuko abantu benshi bahungiye hano ku ruhande rwa Uganda ntawe ukiri hakurya. Kandi ni umupaka ntabwo ari umupaka ugendwa cyane ku buryo wambukiragaho abantu benshi baza za Congo nk'amakamyo n'iki, ahubwo wambukiragaho abantu basanzwe bagenda n'amaguru, amamoto n'imodoka ntoya. Ariko kuvaho umupaka wabonagana wari wafatiwe ku buryo nta muntu wambagabaje igoma aturutse yaho Gisoro, byabaye ngombwa ko abantu bose bajaga igoma maza Rucuro baturutse muri Uganda bakoreshaga umupaka wa Kitagoma bakagera hita Rucuro rero bagakomeza igoma. Ubwo mugi rero ubona ko nubwo ari umujyi muto ariko hari kinini warufatiye abaturage ndetse n'ibihugu byombi n'abaturage bawuturiye.
Mu bahunga bo ngabo baraza bameze bate? Hari abakomeretse barimo, hari ingabo za Congo zirimo guhunga urugamba aho ngaho?
Amakuru dufite ubu ngubu nuko abahunze benshi bahunze bamaze batangiye kumva urusaku rw'amasasu rubari inyuma, nta muntu wakomeretse tubaye twumva batubwiye. Ariko kandi icyo tumaze kumenya nuko ngo abasirikare ba Congo FARDC na polisi bo baraye bahunze bagafata inzira zimanuka zija ku wundi mupaka wa Ishasha za Jomba bagahungana, niyo mpamvu abaturage babonye ko igisirikare cya Congo kimaze guhunga n'abapolisi bamaze guhunga bakabataho n'abaturage rero n'abakora kuri immigration bose bahita bahungira muri Uganda. Nkuko byifashe ku mupaka wa Kitagoma Busanza, nabajije umwe mu baturage baho ku ruhande rwa Uganda w'umucuruzi wambwiye ko bafunze n'amaduka yabo ko batagikora. Umva uko yambwiye gusobanura uko bihagaraye ubu
ngo baraye bavuye mu Kitagoma bose baraye muri Uganda ngo mu gitondo kare kare bari gutamwe ngo basubireyo. Amasasu gavugira hitwa Rutevu ni Karambi, ndamaze amasaha abiri gari kuvuga ubu nibwo gahoshoroye mbere, ariko nta muntu n'umwe uri za Kitagoma zuzi. Abaturage bari hano mu gatare bose, kano gatare ka Musanza Uganda bose bose n'abakuduwani bose kasitama bose bakinze amaofisi gaho bari mu Uganda.
Uri kano ku ruhande rwa Uganda hakurya Kitagoma, ku ruhande rwa Congo ni iki cyureba?
Ku ruhande rwa Congo abantu barafunze, afunze amazu, amaofisi bose garafunzwe, bari kuza kimwe bavayo umwe usigayeyo mbere, usigayeyo n'ukuza rumwe. Immigration yabo yafunze na customs zose zafunze.
Nta gisirikare cya Congo se kiriho kiri kurwanya abo bantu?
Abasirikare ba Congo bahambirije n'abapolisi bajanye ibyo bagiye bageza ngo bagiye inzira berekeye mu berekeza Kiwanja na iyo nzira bagiye nta nzi isaha bahereye.
Ubu muri kumva urusaku rw'amasasu cyangwa ntabwo rukimubikana?
Ubwo amasasu urahoshore ko rwatangiye saa tatu gihoshore isaha itanu. Ubu abantu nta muntu usigaye mu Congo, ubu nta kintu kiri kumvikana yose harahijwe mbe, kuko buri kabira kose atari n'umupaka kose atari kunyuramo abantu n'ibindi abari guhunga. Ubwo badufite ni urufaya twatinye, bamwe dutangira twikengera dukinga amaduka nubwo bitahavuye, ariko twakinze mu muvu ntayo mbere iriho, buri muntu wese ahagaze ahari.
urakoze Ignatius Baheze ko uwo muturage abivuga kubyerekeye imibereho y'abaturage ku mpande zombi birumvikana hari impunzi ariko ku ruhande rwa Uganda ingaruka zigaragara bifite nizihe
ingaruka za mbere nuko nyine hahita huzura haba umwuzuro w'abantu benshi cyane ubwo no kuvuga ngo hari ibikoresho bikenerwa by'isuku ibyo kurya abantu ibyo kuvura abantu kuko urabona ubu hari icyorezo muri Uganda kandi icyo cyorezo cya Ebola no muri Congo gikunda kuba abashinzwe iby'ubuzima twaje twumva ko nabo barimo kugira ngo bapime abantu bari kwinjira bose kubapima indwara zitandukanye rero no kubakuraho ku mupaka nk'impunzi kuzikura ku mupaka uzijyana mu kigo cyo zigomba kubamo cya Nyakabande kuko kuva aho ngaho kitagoma kugera i Nyakabande hari nk'ibirometero hafi nka 30 ubwo rero izo nizo ngaruka zimwe zabaye kubona abaturage ubu ntibahahirana amaduka yafunze urabona bahari abantu bashonje bakeneye ibintu bitandukanye izo nizo zimwe mu ngaruka zigaragara wavuga
ziriho ubungubu. Ignatius Baheze, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, ndagushimiye cyane ukomeze ukurikire iby'iyo nkuru tuze kubigeza ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika mu kanya.
Murakoze Jeffrey, namwe turabashimiye umunsi mwiza.
Tukivuga iby'iyo nkuru mu duce twegereye Rucuru, ingabo za M23 zimaze kwigarurira harimo ahitwa Irwankuba mu birometero 2 ugana mu mujyi nyine wa Rucuru. Navuganye na Mupenzi Kajambere, umwe mu baturage b'Irwankuba babashije kuhaguma, mbanza kumubaza uko byifashe aho ngaho.
Ingabo za M23 nizo zageze hano iwacu Irwankuba, niho zahafashe, ziratubyira duhumure, zo nta kibazo zifitanye n'abaturage, ikibazo bagifitanye na leta idashaka gukemura ibibazo byabo, ariko twabaturage tuje mu kazi kacu, tuje mu mirimo yacu nta kibazo dufite, ariko ingabo za leta mbere yuko zigenda nimugoroba zagiye mu gitondo, ariko nimugoroba amabotike na hano ku bitaro basahuye, abafite amamoto bayatwaye, nanjye batwaye igare, nari mfite igare nkunda kugendaho rya siporo, batwaye ibintu byose, hariho abamayimayi, hariho FDLR. Kuva mu kigoroba cy'ejo byose kugera mu rukerera bari bari gusahura gusa babitwaye.
None urimo urambwira ko izo ngabo za M23 zaje zikabahumuriza zikababwira ngo musubire mu mirimo yanyu, ariko iza Kongo zikaba zabasahuye, urabivuga nk'ibintu byoroshye cyane nk'aho nta ntambara mu by'ukuri yabaye? Umuturage ufite ikibazo cy'intambara ashobora kwizera te ngo asubiye mu mirimo ngo
intambara yahabaye guhereje umunsi w'ejo wose wari intambara yiriweho, ariko intambara yarangiye nimugoroba saa 10, ntabwo amasasu yari akivuga, batangira gusahura mbere yuko bahunga, basahura abaturage badutwara ibintu, naho ingabo za M23 zahageze mu gitondo saa moya, bari bafite mikoro bahamagara ngo abaturage bihishe, nimuze twe nta kibazo dufitanye n'abaturage, twe dufitanye ikibazo na leta idashaka gukemura ibibazo byacu. Nibyo bavugaga.
Abaturage bahunze ari benshi, abo bari bihishe hegerageza kumpa nk'igishushanyo uko byari
abaturage ukuntu byagenze kubera amasasu, abantu bagiye mu bihuru, twavuye mu mazu tukaje twihisha mu migina hasi mu migezi, nimo twe turukuja kuko imirwano ahibera cyane ni kudusozi, niho amapozisiyo ya leta yarari, noneho twe twagiye mu mibande. Abaturage twamanutse mu mibande aho tuvomera amazi no mu mirima yacu, ariko nabandi baguma mu mazu. Rero barabaje bafite mikoro, ariko hari abagiye, ntabwo twese duhari, hari abakomeje guhunga bagiye za Rucuru.
Naho dusubiye ku byerekeye intambara kwibona aho bishya bishyira, sa nk'igishushanyo, hari ibibunda bya Rutura, hari imbunda zisanzwe, impande zombi urabona zihanganye mu buhe buryo bihagaze gute?
Leta ifite intwaro zikomeye cyane kuruta iza M23. Leta ifite intwaro, ifite ibifaru, ifite yo iri gutera ahantu hose, yo hano hose iri gutera n'imbere aho M23 yabaga, ahantu hose iriya mihanda yose ya za cengerero dutuye hano Rwankuba, twabonaga nko hakurya ahantu hose hari gusha, hari ibyo bateraga bigahitana inka, hari nka mwene data byahitanye inka zitatu ejo bundi, bateraga gusa bikagwa mu baturage ahantu hose. Urebye ni igisirikare kivanze, ni igisirikare cya leta, harimo mayimayi bita nyatura, harimo mayimayi z'abandandi, harimo mayimayi z'abahunde, harimo interahamwe. Interahamwe ni nkazo zifite ijambo rya nyuma, ni uruvange. Buri muntu uri kubona twewe twabanaga nabo baraza ukabona igikundi kimwe gifite umuyobozi, ikindi gikundi gifite umuyobozi. Ntabwo ubuyobozi ari bumwe, ubuyobozi buratandukanye.
None se ko hari abavuga ko ingabo za M23 zirimo iz'ibindi bihugu zifasha kurwana, we wazibonye zimaze gufata aho ngaho, hari imyenda wabonye zambaye igaragaza ko harimo izo mu bindi bihugu, cyangwa ngo wumve zivuga ururimi rwo mu bihugu bituranye ku buryo wakwemeza ko haba harimo ubufasha bw'ibindi bihugu?
Oya pe, na basore ba hano na abantu bazwi.
Harabo wabonye muzi wowe ku giti cyawe?
Hari uwo nabonye nzi wahana wahabaye cyagiye cya CNDP bamwita Kabundi, ni koroneli witwa Kabundi yahabaye igihe cya CNDP. N'igihe cya M23 y'ubushize yabaga hano munsi ku kiraro. Ni abantu tuzi, ni uyoboye izo ngabo ziri hano Rwankuba. Igihe cyose twanababonye, niyo mpamvu twatinyutse.
Ubwana Kajambere, ndagushimiye cyane ikiganiro ha Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze.
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda, umuyaga mwinshi n'imvura byibasiye uturere twa Rwamagana, umujyi wa Kigali, Intara y'Amajyepfo ndetse na Rulindo mu Majyaruguru, nk'uko byemezwa na Minisiteri ishinzwe ibiza. Hangiritse rero imyaka, amazu na bimwe mu bikorwa remezo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi arakomeza inkuru.
Ku mugoroba kuri uyu wa kane nibwo hirya no hino mu turere tumwe tw'igihugu haguye imvura nke ivanze n'umuyaga mwinshi, byangiza imyaka, bisenya n'amazu y'abaturage. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko uyu muyaga wagaragaye cyane mu turere twa Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo ndetse na Rulindo mu Majyaruguru y'igihugu. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi baravuga ko ibitari bike byahangirikiye. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ubutabazi, yabwiye Ijwi rya Amerika ibimaze kubarurwa.
Byangiritse, harimo cyane cyane ibyumba by'amashuri.
Yego.
Yarakoreshwa na kimwe byasakambutse bikangirika, hakaba inzu z'abaturage zisaga ijana na 130 zagurutse ibisenge, tukagira amapoto y'imiyoboro y'amashanyarazi yagiye yituraho kubera umuyaga, tukagira n'imyaka y'abaturage yangiritse kubera cyane cyane umuyaga mwinshi wagiyeho. Twavuga n'abana bakomerekejwe n'ayo mabati yagiye aguruka, abana bagera kuri 7 ariko ntabwo barakomeretse, bajyanwe kwa muganga baravuga.
Abaturage baravuga ko nta cyizere cyo kuzasarura bagifite kubera ko imvura ivanze n'imiyaga ije ikurikira uruzuba rwari rwarumishije na duke bari bafite mu mirimo. Babona ko imibereho yabo mu gihe kiri imbere izagorana.
Umuyaga washari mwinshi cyane, ivumbi rirasumuka, ibyangijwe byinshi cyane n'imyaka y'abaturage, intoki zaguye. Twebwe dufite hano umuhanga ikibazo kiruta hari cy'abandi, imyaka yarumye, amazi yarabuze mu mujyi, noneho niyo n'umuyaga wahushye ari mwinshi cyane, ikirere gihinduka ivumbi gusa, ariko nta mvura yaguye ifatika.
Twari tuzi ko Imana igiye kutwohereza kabla tubona hari ibintu by'ibikungugu byinshi bikwira yabimeze nk'ibiri ku misozi.
Sibyo guca hirya hino, inzara ihari ishingira mu bintu byinshi. Ndabona mu buzima bwacu cyangwa se umuntu yabonye nta hantu icyo cyishimo cyaguze amafaranga 500,000. Hano muri Kamonyi inzara irahari, ari ibyo guca hirya hino.
Minisiteri y'ubutabazi iravuga ko irimo kureba uko abaturage babayeho kugira ngo bafashwe.
Iyo iki bintu nk'ibi ngibi byabayeho, dukorana n'inzego z'uturere n'imirenge, tukamenya ngo abaturage bahuye n'ikibazo byagenze bite, bakeneye iki, ubwo ni umufasha bwihuse, tugahita tunareba ibikeneye gusanwa byihuse. Hariya amashuri, ubu turi muri gahunda yo kugira ngo turebe ko yahita asanwa, uburyo iminsi ine yaba arangiye abana bagasubira kwiyigiramo. Icyo tuba dusabwa twebwe ni ukwihuta, tukagira vuba ayo makuru akamenyekana, imibare y'abakeneye gufashwa.
Bamwe mu baturage basenyewe bahise bashakisha uburyo bakongera gusakara amazu yabo, abandi kugeza ubu bacumbikiwe na bagenzi babo, nk'uko iyi minisiteri ibisobanura. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ivuga ko kugeza ubu hagikorwa ibarura ry'ibikorwa remezo byangiritse, ariko ibyagaragaye cyane ni ibyiganjemo amashuri n'inzu z'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
amakuru yacu tuyasoreze mu Burundi ha barundi bafite inganda basaba igihugu cyabo ko cyakwinjira mu isoko rusange ry'ubucuruzi rihuza ibihugu bya Afrika AFCFTA bakabona ko bishobora kugabanya ubukene n'ubushomeri inkuru ya mugenzi wacu Kirive Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
soko tanirema mugacimbiri gatoyi za soko abantu baba bakinanye bakazana mu isoko ivyo barimye kandi bose baragurisha ivyo biragora iyo abantu bagumye mu gasoko gato.
Uyu numukenyezi yitwa Karere Kinya na Jinete afisi hinguriro ry'ibitegwa kama bitandukanye bahingura batarinze kongera mu yindi misemburo ibyo birimwe amavuta yo kujya no kwisiga hamwe n'ibindi bitandukanye byo gukoresha nk'umucayi n'ibindi. Uyo mukenyezi ibyo akora amaze kubironkera isoko mu bihugu bya Buraya no muri Afrika nkuko yabibwijwe ijya Amerika.
Amashigo yacu tukora ama produits naturels tuvuge nk'isabuni nakoresheje muringa cyangwa Artemisia mu guhinga ikindi kinongeramo kivuye hanze cyangwa cyahinguwe.
Karere Kinyana anavuga ko kwinjira ku Burundi n'abafite amahinguriro mu isoko nyafrika ari akunguko gakomeye badakwiye kwitesha. Ibyo binashikirizwa na Aimable Manira kiza arongo SD Great Lex kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Uyo sigura ko bimwe mu by'uburundi bwo kwitega muri Johana hana gibidandazwa harimo kugabanya ubukene mu gihugu na cane cane kubiribwa bivanwa hanze.
Iyo abantu bahananye bidana canke iyo abantu buguruye imbibe zabo kugira ngo abandi binjire canke abandi basoke hari abantu binjira nk'akarorero mu gihugu cyo Burundi. Iyo binjiye nta kirundi bazi. Iyo binjiye nta nzu bazana. Barondera barundi n'abarundi kazi kugira ngo bafashe gutahura ica barundi n'abarundi kazi bakeneye kumenya mu bijanjye ko badandaza.
Warangwe SD Great Rex amenyesha kandi ku Burundi buzoharonkera inyungu nini zivuye mu badandaza bakomotse mu bihugu bya Afrika bazoza nk'ingenzi mu gihugu bazanye amafaranga y'agaciro. Kuri we ngo amakenga ntiyarakwiye kubaho.
Abarundi dufise amikoro make rero turakeneye ivyo vyose twifuza turondera ku munsi ku munsi tubironke ku giciro gitowe. Iyo haje rero abantu bitandukanye mu bisata bitandukanye n'ubuhinga butandukanye birafasha yuko vya ditora turondera ku munsi ku munsi tubironka ku gice gitora.
Salomon Sabimana umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwarimu muri kaminuza zitandukanye mu Burundi nawe asanga kuba inzitizi canke intambamye zibuza gushora canke kugurira mu gihugu cyari cyo cyose muri Afrika ziriko zirakugwaho. Uburundi bukwiye kwitegura hako karusho mu kugwiza ibishorerwa hanze y'u Burundi.
Kwinjira mu soko rusange rya Afrika ni byiza mugabo bisaba yuko abanyamitaye bo nyene ubwabo bavyitegurira na cyane cyane mu kugwiza uburyo n'ubuhinga guhugira abantu bimbure byinshi mbwa cyane cyane n'ubuhinga kugira bimbure ibintu bise novuga akanuvera rakarike.
Akandi karusho uyu muhinga yerekana nuko ibidandazwa byahora bivanwa hanze y'umugabane wa Afrika biza mu Burundi harimo n'ibizovanwa mu bihugu bigize Afrika n'ikiguzi cyabyo kikagabanuka. Agasaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu korohereza abanyamitahe bazova muri ibyo bihugu no gushira ingamba zinoze mu gufasha abafite amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbo kwije bisabwa n'amategeko yo gushorera ku masoko rusangi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba hari imyiteguro Burundi bufite se yo kwinjira muri ubwo budandaje buhuza ibihugu bya Afrika. Tuvugisha kuri telefone umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yatumenyesheje ko biriko birakogwa birabana no guhagarika amahinguriro adakora kurikirira amategeko hamwe no kongerera ubushobozi ico kigo BBN na Sentea ikigo c'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa bifise intumbero yo kwitegurira kwinjira muri iryo soko.
Ibihinguwe bikwiza ivyangombwa kishe bigashobora guhiganwa ku isoko. Ego cyane nico dushira imbere haba isoko mu gihugu hagati, haba isoko muri aka karere ka yase, haba isoko yo muri Afrika ariyo twita regional cyane nico turiko turibisunga cyane.
Mu mwaka weze w'2021 mu kwezi kwa gatanu ni u Burundi bwemeza ko bwiteguriye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ahuza ibihugu byose bya Afrika kugira ngo bushobore kwinjizwa mu isoko rusange rya Afrika. Yamara gushika ubu Burundi buri mu bihugu bitarasinya ayo masezerano y'iryo soko. Ibihugu bigera kuri 44 kuri 55 bigize umugabane wa Afrika nibyo bimaze gushira umukono ku masezerano ajanye n'isoko rusange rya Afrika. Naho ibindi bihugu bitarayashira ku mukono birimo Burundi, Nigeria, Lesotho, Namibia, Benin, Afrique du Sud, Eritrea, Sierra Leone na Guinea-Bissau. Ibiharuro bitangwa n'ubunyamabanga bukuru bw'iri soko ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. byerekana ko ico gihe Afrika izobifise abantu bashika kuri miliyari imwe n'amajana umunani bavuye kuri miliyari imwe n'amajana atatu baharuguye umunsi mu gihe rero isoko rusange rya Afrika rizoba ryashizwe mu ngiro byiteze ko rizoduza ubutunzi bw'uyu mugabane ndetse rigatanga n'utuzi ku barenga miliyoni 10 hirya no hino Cyelive ndayishimiye Ijwi rya Amerika Ikigali.
Nshuti mukomeje gukurikira radio Ijwi rya Amerika reka mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikrofoni nawe wabegeranyirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose twafatanyije ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mese.